uhawe kaze mikiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ibyanditswe muri Bibiliya ijambo ry'Imana tukarimbura insiguro yabyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ibyanditswe byera mu kiringo cy'imyaka itanu. Inyuma y'icyigwa turaguha inomero turonderako mu gihe ugira icyo ugomba guterera cyangwa kubaza. Kaze rero twumvirize kandi twigishwe.
Bakunzi b'ikiganiro inyigisho za Bibiliya turabaramukije tubipfuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Turabahaye kaze mu mwanya mwiza nk'inyigisho za Bibiliya, tubamenyesha ko muri kumwe na Pastor Rudi Mazumutima ubategura kandi akabashikiriza ikiganiro inyigisho za Bibiliya. Mu kiganiro cacu giheruka twarihweje imirongo mikeya y'icete canditswe na Yuda kivuga ku vyo kwirinda bigisha b'ibinyoma no kwitwararika kugumya kwizera kuzima. Uko kwizera kuzima no gushimikiye kugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo uwapfuye avuye mu ijuru aje gucungura abo mu isi. Twarumvise yuko mu ishengero hama hari habigisha b'ibinyoma baba bake baba benshi, bikaba bikenewe yuko umukristo wese yo kwiyubara ntafatanye nabo. Twaribukijwe kandi ko hari akaga gakomeye ku bantu batukwizera. Akarorero ni ku Bisirayeli bagendanye n'Imana bayizeye kuva ibakuye mu gihugu cya Egiputa ikabakorera ibitangaza bihambaye mu rugendo rwabo, ariko bageze i Kadeshi Baruneya begereje kwinjira igihugu cy'isezerano banka kubandanya urugendo batukwizera baba b'imyidodombo Imana irabahana. Ivyo rero turabibona nk'uko Yuda abitwibutsa mu byo yanditse ku murongo wa gatanu mu cete cya Yuda igice cya mbere. Nk'uko tubizi haravuga ngo ndagomba kubibutsa naho byose musanzwe mubizi yuko umwami Imana imaze gukirisha bwa bwoko kubakura mu gihugu cya Egiputa hanyuma yahoneje abatizeye. Njuti yanje mugenzi wumva amajambo y'Imana, wumve wakira utahure umenye icyo umwami Yesu Kristo akugomba ko. Icyo gihe kubera kutizera kwabo baciye batuma batasi ngo baje kuraba ko iby'Imana yari yarababwiye ku gihugu cy'isezerano ariko biri. Bano batasi rero nabo nyene kubwo kwizera guke bazanye inkuru z'agacamutwe mu Bisirayeli, kiretse abatasi babiri gusa aribo Karebu na Yosua. Imana yacibareka ngo bagume bayerera mu bugaragwa kandi bahereye yindi myaka 38 kugeza aho bose bahoneyeyo. Abana babo n'abuzukuru babo nibo bahavuye rero bashika mu gihugu cy'isezerano. Akandi karorero kabaciriwe kwiteka kubera ugutakwizera n'abamarayika bagararije Imana. Nayo majambo tugiye ndetse kubona mu cigwa cacu cuno munsi, ayo tugiye gusoma mu gitabo ca Yuda. Tuza guhera ku murongo wa gatandatu tubone n'umurongo w'indwi.
Samirana, usemera, imani hakujua hilo. Samirana, usemera, imani hakujua hilo. Kiza
mwese abateza amatwi inyigisho za Bibiliya. Turasoma amajambo y'Imana nkuko twatumaze kubivuga uyu munsi, tubona mu gitabo cya Yuda. Icyo gitabo gifise igice kimwe, tugiye gusoma rero umurongo wa gatandatu. Uravuga ngo n'abamarayika batagumye mu bukuru bwabo, ariko bataye ahantu habo, ibarindira kuzocirwa kw'iteka ryo ku munsi uhambaye, bari mu minyororo idashira no mu mwiza. Mugenzi, nagomba ngo wumvize amajambo y'Imana turiko twumva uyu munsi. Tuributswa yuko abamarayika bakurikiye Satani mu kugarariza Imana barindiwe ahantu h'umwiza, baboshwe biteze kuzocirwa kw'iteka. Uwo rero n'umugumwe w'abamarayika bagararije, none bakaba babohewe ahantu badashobora no kugendagenda. Ariko kandi hariho uwundi mugwi w'abamarayika bitwa ko ari aba Satani, kandi nabo ni mu mazina umenyereye, nibo badayimoni. Birigwa bagendagenda kandi barara baragendagenda hirya no hino, bakora ibibi, bateza ivyago abana b'Imana, indwara, impfu, amasanganya n'ibindi by'uburyo butandukanye, nk'uko Satana barungitse gukora nabi. Imana rero ntishobora kwihanganira abagararije, kiretse bimenye bakisabira imbabazi. Nagomba ndakubwire muntu w'Imana unyumviriza, nimba urimo abagararize iby'Imana ikora, n'iby'Imana ivuga, n'iby'Imana itegeka, nagomba ndakubwire ngo iyitagiriye ikigongwe abamarayika bayigararije ntizokingira umwana w'umuntu yemeye kuguma mu byaha. Dusomye mu cete cya kabiri Petero yanditse igice cya kabiri n'umurongo wa kane, tubona amajambo y'Imana avuga ngo kuko kw'Imana itagiriye ikigongwe abamarayika bakoze ivyaha, ariko ikabakororera ikuzimu, ikabashira mu vyobo vy'umwiza ngo barindigwe kuzocirwa kw'iteka. Ni ukuvuga yuko abo bamarayika barinzwe cane bikomeye, barindiwe ahantu h'umwiza hashinzwe n'Imana. Nta kindi barindiriye atari ugucirwa kw'iteka, n'urubanza gusa rubarindiriye. Ivyo turabivuga benshi bakabisuzugura, bakabona yuko vyoba ari bigereranyo gusa. Ariko muri vyose ntaco tuvuga tutisunze ijambo ry'Imana. Njuti yanje mugenzi unyumviriza, aho buri hose, waba hafi canke kure, uri kumwe n'umuryango wawe canke uri wenyene, uri mu rugendo, uryamye, ahugwariye, umenye amajambo y'Imana tukubwira twisunga Bibiliya. Abanyabwenge bo mu isi batari bake ntaco batakoze, bandika bongera bavuga yuko ivyo kwizera Imana n'ibindi bitaboneka byo bari bintu ataco bimaze, bivugira yuko bikwiye guhebwa ngo kuko vyoba ari ivyo guhumuriza imitima y'abantu gusa. Hari nabagiye bandika muri iyi myaka iheze yuko noneho ivyo mashengero bigiye kuzimangana vuba. Ariko igitangaje nuko kuva mu myaka iri hagati y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu, igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi, aho batanguriye gukovya bandika ivyo kugwanya ijambo ry'Imana, ariho nyabona ijambo ry'Imana ryakomeje gukwira hose. Abantu benshi rero baronka bararyizera bava no mu vyaha. Twovuga ko umuvyuro waciye ukomera abantu benshi bamenye iby'Imana. Vyakomeje kugenda vyibonekeza yuko ibibi bikogwa mu isi bifise umwami wavyo ariwe Satani, kandi yuko atahandi hova umuti w'ingorane z'umurengera zo mu isi atari ku Mana ikomeye kandi ihoraho itaboneka. Uyu munsi rero benshi baremera yuko iby'Imana n'iby'abamarayika kurya bivugwa muri Bibiliya, kurya ubizi, kurya wabisomewe, n'uku nyene ndiko ndabikubwira ari iby'ukuri, naho abantu benshi batabikunda. Nagomba ndakubwire ngo naho wowe uri muri bo, kumbure muri aba batabikunda. Ivyitwa iby'abamarayika, iby'abadayimoni, ivyo ari vyo vyose wumva bijanye n'ivyo, ni iby'ukuri. Bibiliya ivyivuga ntibesha, naho wowe utabikunda. Yuda rero mu cete ciwe kuri aya majambo yanditse ku murongo wa gatanu wa gatandatu, yaribukije abantu, yibutse imigwi ibiri y'abaguye mu kaga kubera ugutukwizera. Abo nabo rero n'abisirayeli hamwe n'abamarayika bagararije Imana. Uyu munsi nanje ndakwibutsa mwene data yuko ukwiye kumenya amajambo nk'uko Yuda yatwibukije. Rero abantu benshi baragwa mu kaga kubera ugutukwizera. Mukobwa unyumviriza, musore unyumviriza, waguye mu kaga kuva aho utereye ukwizera, uja mu caha c'ubusambanyi, uja mu caha c'akaboregwe, uja mu caha c'ubwicanyi, uja mu caha c'ukudaharira, uja mu caha c'amoko. Mushinga nawe mupfasoni, ivyo nivyo waguyemwo kuva aho utereye ukwizera. Ubu ugwanko n'inzigo akazikira n'ishari. Uragowe. Ariko ndakuburira mu izina ry'Imana ihoraho, gumenye yuko Imana itihanganiye abamarayika bayigararije, ntizokwihanganira nawe umwana w'umuntu wigarariza, kiretse wihanye ukava muri ubwo bugararije bw'ibyaha, ugaheba ivyo vyose wihaye bikakwitira ubugingo n'umubiri, maze ugahindukira ukaba uwo kwemegwa n'Imana, umaze guharigwa n'amaraso ya Yesu Kristo, ukezwa ugatunganywa. Ivyo nubimenye kandi uyu munsi bikubera ivy'inyungu gutahura ibi no gushira mu ngiro ico bigusavye.
Samirana, 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 usemerera Imani hakicubahiro. Samirana, 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 usemerera Imani hakicubahiro.
Rero nagoma ngo tubandanye kwiheza inkuru z'abandi bantu baguye mu kaga kubera ubugaba bwabo, aribo babantu b'i Sodomu ni Gomora nk'uko bibiri bitumenyesha. Reka rero ngusabe wewe ufise ijambo ry'Imana Bibiliya mu minwe yawe, unteze ugutwi usomere hamwe nanje icete canditswe na Yuda umurongo w'indwi uravuga ngo: kandi n'abantu b'i Sodomu ni Gomora bona ibisagara vyari bihereranye naho, kuko bitanze bakiha ubusambanyi nka babandi n'ukwendana uko imibiri itaremewe, ivyo bisagara vyashiriweho kuba kabarore, bibabazwa n'igihano c'umuriro utazima. Imana idufashe. Yuda yatanze utwo turorero dutatu tw'abagize ivyago bazira ivyaha vyabo kugira ngo turushizeho gutahura rya jambo dusoma mu cete candikiwe Abaroma. Ni Pawulo yanditse ico cete 6:23 havuga ngo: ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu Mwami. Njuti yanje unyumva, ingero y'icaha n'urupfu, ngero y'icaha n'uguji kuzimu ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira ubwo nabwo bubonerwa muri Kristo Yesu umwami wacu uwatanzwe n'Imana ngo aze mu isi kubwo urukundo rukomeye Imana yari ikunze abantu bose bari mu isi wewe nanje turimwo kugira ngo uwizeye Kristo ntabone gucirwa urubanza ariko ahabwe ubugingo budashira. None kamugenzi mbega warakiriye ubwo bugingo, waremeye Yesu kwa gucungura, waremeye Yesu ko yaje kugupfira, nahawe ho gutahura, ho guca urubanza, ho guhitamwo Yesu niko ndemeye, niwe waje kumfira, niwe waje kundokora, niwe waje kundondera kugira ngo mpuze n'Imana. None nipfuza kuyoborwa nawe. Bibiliya iravuga ngo abamwakiriye bose bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Nawe niwakira Yesu Kristo ucuhabwa ububasha bwo gucika umwana w'Imana kandi uzogumana na Kristo uraganwe nawe nk'uko ibyanditswe bibivuga. Hano rero nk'uko tumaze gusoma mu cete cha Yuda umurongo w'indwi twumvise iby'abantu b'i Sodomu ni Gomora hamwe n'ibisagara byari bihereranye naho. Ivyo bisagara byose ngo vyaraciriwe kwiteka kugezaho bizimangana. Uyu munsi ntawo bakibona ikimenyetso na kimwe caho vyahora. Nagomba mugenzi ngo wiyumvire ku bwa majambo na cane cane wiyumvira no kuri indirimbo ishishikara kuririmbwa ikurikira. Aba baririmbyi batunezereze bakunezereze maze mpemu w'Imana agusigurire icho ijambo ry'Imana rikugomba ko. Turashishikara nyuma y'indirimbo y'abaririmbyi nziza twariko tuvuga ku by'ibisagara by'i Sodomu ni Gomora hamwe n'abari bahereranye nabo. Ivyo bisagara vyaciriwe kwiteka kubera ko ababa muri byo bahumaneje imibiri yabo bikomeye. Tumvise ko bihaye ubusambanyi bakora icaha giteye isoni imbere y'Imana aho basambana ndetse bagakora mu buryo bitanagenywe ivyo twita mu gifaransa homosexualité abagabo ku bagabo abagore ku bagore n'ikintu cababaje Imana cane gose cakozwe mu gihe c'i Sodomu ni Gomora kandi uyu munsi vyaha nk'ivyo bikaba bigwiriye muri benshi. Mugenzi wanje nteze ugutwi uruwo kuranduka ni wihi vyaha nk'ivyo kandi Sodomu na Gomora naho haranduwe n'ivyo. Aba bantu rero b'i Sodomu bari bakaruhariwe mu busambanyi bagahomera bunwa kugeza naho byari bisigaye ari nk'ibisanzwe yuko abagabo basambanya abandi bagabo. Mbere n'uyu munsi ivyaha bene ivyo biragwiriye maze abantu bakabitazira ngo n'ivyo muri Sodomu n'ivya Sodomu. Mugenzi n'ukanjanjo ku majambo nk'aya n'ivyaha nk'ivyo kuko utobura kurandugwa n'wabigumamwo. Biratangaje rero kumva ingene Satani ashishikara kwigisha abo mu isi amajambo asosa yo gusigasiga ivyaha ngo vyumvikane ko ari vyoroshe. Uzokumva bavuga ubusambanyi ngo n'urukundo rwa gusa, umwicanyi nawe ngo n'umugwayi, imboregwa nayo bakayita umuntu w'umunywi kandi umwubahwa. Ariko ivyo vyose ni ivyaha vy'ubuyobe, ni ivyaha vy'agahomera bunwa, ni ivyaha biteye isoni imbere ya maso y'Imana.
Transworld Radio, Sambirana, 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 Isamera, Sambirana, 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 Isamera. Sambirana, 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 Usemera, Imani hakuchuwa hilo. Sambirana, 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 Usembera, Imani hapi chuba hiro.
Kubona leni mana yamye na ntaryo icira urubanza ruhamba ivyaha ve nivyo bikwiye kutubera icigwa twebwe abiki gihe ngo tubimenye ko nimba imana yabitira urubanza uhereye mu baba imbere yacu mbega tweho bizocuriki ko twahawe amajambo y'ubugingo tukamenya inzira ijana mu ijuru ariko tukanka kuyikurikira n'uyu munsi rero imana ntiribureke abantu ngo ivyaha be nivyo babigira ubuhizi hanyuma ngo babe mu mahoro jamo y'Imana yavuga ko ata mahoro ku munyavyaha kandi na mahoro ku gisagara cy'ikinyavyaha na mahoro ku gihugu cy'ikinyavyaha na mahoro ku nzu y'ivyaha na mahoro umuntu ari mu vyaha na mahoro naho kwihumuriza mugenzi naho muri kumwe bo gutera inkunga bakaguhumuriza ndakubwira munyonga himana nzima ndakubwiriza ijambo ry'Imana rikororotse rihimbaye ritunganya umuntu nta mahoro ku munyavyaha nahawe ho kuva mu vyaha no kuvyikunkumura njuti yanje mugenzi wumva zino nyigisho ndakubwira inama ngo uziha amatwi y'umutima zigufashe gutsenya icaha no kugira amahoro ku mana niwamara gutsenya icaha ukakivamwo ukaba witandukanije navyo ni ngombwa ngo amahoro y'Imana azobe mu bugingo bwawe kandi uzobona ubuntu bw'Imana busagutse bugutwikira ahuja ahuri ahuba mu vyukora eka hose uzoburi kuko ukuboko kw'Imana kuzojana nawe naye majambo mugenzi nari mfise kukubwira mu cigwa caje cuno munsi mwebwe mwese mwateza amatwi Mwami Yesu abampezagirire na cane cane mugenzi we wumva mutima wawe yuko curubanza ko wova mu vyaha biteisoni ukumva kukwiye guhagarara imbere y'Imana utagira urubanza ndakwinginga ngo uce bugufi mbere yuko turangiza nifuza kusengana nawe muri risengesho rikurikira wumve ku mutima wawe weguriye Kristo kandi wumve ku bugingo bwawe ubutanze ngo bubinyegu Imana yiharije Nuga kori chahu kundi, nuga chumuru kundi, nuga gawi tanyu kundi, wamane kwezwa, wamane toto jimana, wamane kweme gwa nijuru, mwami Yesu ugireneza. Ahuli chavu gufi, tusengi mana, kandi Yesu akwishuru kumutima wawe, wia guyuki yugurura kugirango wakiru mugisha w'Imana tusenge. Mwami Yesu Kristo, mule miwabizera bose. Manu uriho kandi uzokwamaho we ugirira neza abakwitayeho n'abakwakiriye ndagushimiye kubw'aya majambo meza amajambo y'ingisho adutunganya kumenya ivyawe kandi akaduha kuva mu vyaha mana raba abantu bose bapfukamye imbere y'inyonga zawe baciye bugufu mu mitima yabo mana bamaze kumva ijambo ryawe bumvise urubanza rubatsinze ariko bipfuje mana gusaba imbabazi. Nanje ndabasabiye ndabasengeye mana ngo bagirire ikigongwe ubugingo bwabo ubukure mu rubanza, maze ubaha amahoro ashibamira imitima yabo, ashibamira ubugingo bwabo, banezerezwe nuko bahariwe ibyaha. Wandika amazina yabo mu gitabo cawe c'ubugingo, kandi Mwami Yesu ubahe kwama banesha na ntaryo, ubahe kwama batsina na ntaryo, kuko uri Imana yo kwizigirwa. Turagushimiye Mana ko wakiriye ugusengwa kwacu, kandi ko wemeye aba bantu. Byose tubisavye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'Umukiza wacu. Amen. Kiganiro cacu cuno munsi yarukiye ngaha, naho ubutaha Yesu abahezagire.
Wakoze kumviriza ikigwa cy'ijambo ry'Imana cuno munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya cyangwa ukabigwega ku rubuga rwa interinete http://www.tb.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri iyi ndwi cyangwa ugafyonda ahanditswe ngo rondera kuri iki gitarike kugira ngo wumvirize ikiganiro cyamaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditse ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira wumve ibiri muri icyo gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite icyo wunganira cyangwa ubaza, twandikire kuri email tweburundi@gmail.com. Facebook ni tweburundi. Inomero ya WhatsApp ni 68 80 31 2. Asango wifuza gushigikira kino kiganiro, rungika intererano yawe ukoresheje umuhora wa Remikash. Inomero ni 68 80 31 2. Canke EcoCash ni 76 42 97. Ushobora no kutwakura kuri 22 24 26 57 57, canke kuri 79 74 19 93, canke udusanga aho dukorera I Bujumbura muri Rohero ya mbere ku ibarabara ryitiriwe Ubufaransa nimero 1 hambavu y'ishengero Anglikane ariyo Katedrale Sainte Trinite. Imana iguhezagire ko watwumvirije kandi igufashe gutahura iri jambo ryayo.